kuri iyo ni intambwe twoshimira abari korafasha Burundi kandi ibiganiro ninzira twasanze ko ariyo yonyene yotuma mu gihugu cacu hasubira kurangwa amahoro n'umutekano. Muri make rero hatumiwe ku ruhande rwa leta abantu baba 30 hatumirwa ku ruhande rwacu nahone abantu baba muri ico gitigiri mugabo ushizemwo n'indi migwi itegera urugamba twariko bisigura yuko twatumiwe ku gitigiri gishimishije tukaboneraho ndetse no gusaba CNRD bose abari ku rutonde ko yo kwitaba uwo murimo ku munsi wa mbere aho hazoba haramutse hugurugwa ikese ibiganiro by'u Burundi nivyo
yabona muri mande
buya byongora kugira nshiraho ndabona amazina yabo mugabo umenye ko twagize urutonde kandi ko gwemewe hariya n'usanzwe duhuza ariwe Kaguta Museveni kuganje rero ngira no banihuse gushiraho amazina mugabo aza yashitse kumuhuza ni nayo tuzoca dukorera ko kugira kuwa mbere bazindukane niyo nka mugashweshwe hanyuma bitabe icyo gikorwa cyiteka cy'igihugu cyacu
hari abahurikiye mu nama igihugu sinareda mu nama sinareda bavuga ko bagize uruhara muri kudeta hamwe no mu migomoko abo amatwe dusumira leta y'u Burundi vuga ko batari ku rugo rutonde ayo makuru niyo
ayo makuru twebwe ntaradushikira ahubwo ndamenye inyi wawe kubacu rero ngira si cyo boshira imbere ijya kudeta irafise abaye manze twebwe turi urunani bw'imigambwe nyinshi cyane irimwo kandetse ishigikiwe ne kandetse n'abahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi ku buryo rero twebwe tugira tuti iyo programme bafashe ni programme nziza nta n'umwikumira nkumbure n'abajya bahisemo gushaka guhindura ubutegetsi barafise nabo intumbero bari bafise barafise insiguro y'abyo bintu nkumbure nabo n'ibyaba ngombwa bazoronderwa kuko nabo n'umugwi n'umugwi uzwi n'umugwi wabikoze mu ntumbero imwe rudende yuko bubahiriza amategeko y'Arusha byagaragara yuko yarahije guhonyangwa n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza
ikintu mu murwi CNRD mwiteze muri ivyo biganiro nike
ico CNRD yiteze muri ivyo biganiro ubwa mbere ni intambwe ya mbere kuva Pierre Nkurunziza ari ku butegetsi yemera yuko aja ku biganiro hamwe nawo atavuga rumwe twebwe twamye tubisaba imyaka yose kugira habi ibiganiro mugabo iminsi yose yamye ari umuntu amera nk'ugira amacenga kuri izi biganiro ugasanga azanye ibintu bitumvikana azanye abantu batumvikana azanye n'ukuri n'intumbero ubona ko ziteye kubiri nizo twebwe twari kuturashikiriza na cyane cyane intumbero yo guhagararira demokarasi mu gihugu cyacu uyu munsi rero nakamwemwe gakomeye cyane kubona ashoboye kuza akarungika intumwa ziwe muri ibyo biganiro bizoduhuza nawe
abarundi benshi bavuga ko badashaka ibiganiro by'amagaburanyama mu ibyo biganiro turetse ibibanza abantu bashobora guhanahana ikindi mwibaza ko kizova muri ibyo biganiro niki
nibaza ko uko abantu babisigura si ibiganiro by'amagaburanyama ni ibiganiro bigamije kubahiriza amasezerano y'Arusha si ibiganiro by'amagaburanyama ayo barayakoze hagati yabo izo nyungu babironsemo barabizi nacyo gituma uno munsi nabo byabagoye kugira bave kuri izo nyungu kuko barabona yuko atashobora kumarira abanyagihugu muri make rero ngira nosigura yuko izo biganiro si ibiganiro by'amagaburanyama ni ibiganiro kugira twumve ko amategeko yokubahirizwa kugira twumve ko ibyiza shingiro byokubahirizwa kugira twumve ko amasezerano y'Arusha ariyo yazanye amahoro ariyo yazanye umwizero wakati y'Abarundi yokubahirizwa hamariro ivyo bisubira ku murongo bisubira ku murongo nta naho bisaba nina gatonya n'ivyo by'amagaburanyama nkuko bakunda kubivuga bajya basingiye ku butegetsi ku ngufu
hari abanyapolitiki batari bake cyane cyane nk'abashinga amateka n'abakinguza amateka bagize ibiganiro byerekeye inteko zari kurungikwa mu Burundi bakaba bavuze ahanini ko abashaka ikaguhindura ubutegetsi mu Burundi batabije mu matora ari abantu babona ko atabanywanyi bafise kugira ngo barabe ikintu boza barashikira ubutegetsi badaciye mu matora ayo majambo mu yavuga kwi
je nibaza ko uko onye n'ukutagira umutima w'igihugu kuko ijya n'amashinga mateka nkuko mubizi ni inama yagiyeho harinze guhorinyangwa amategeko mu by'ukuri ni inama ishinga amateka abarundi benshi batiyumvamwo batemera ni inama ishinga amateka yashyizweho na Nkurunziza kugira imworohereze mu migambi yiwe yo guhindagura amategeko nk'uko abishaka na cyane cyane ibyiza shingiro na cyane cyane mu guhanagura burundu amasezerano y'Arusha ariyo n'ukuri yari inkingi y'umutekano barazi inyungu bayarosemwo barazi yuko guhonyangwa kwa ayo mategeko ibintu byinshi rwose byoca bisubira inyuma nicyo gituma ibyara ibishikirijwe n'ijya n'amashinga amateka ikanditse na nkenguza amateka n'ibintu z'umukino n'ibintu bitagira intumbero n'ibintu bitagira n'ukuri n'agaciro kuko bajya abantu bariko barashaka kurungwa mu gihugu cyacu kwari kugira bazi gucungira abanyagihugu kuko abanyagihugu baricwa ijoro n'umutaga bakicwa bunyamaswa bakicwa n'abari basanzwe bo bacungereye ubuzima bwabo n'umutekano wabo ku bwacu rero bijya ntacyo nta n'agaciro bifise nta n'icyo bimaze zijya nteko twebwe tuzokora kugira ku buryo zishika mu gihugu cyacu kandi aho hohongerana umunyagihugu azosura kwicwa kuko nabone barafise icyo batinya
mu majambo make cyane rwose hariho kandi abanyapolitiki babandanye bavuga ko ikimenyamenya cy'uko hari imirwi ishaka ubutegetsi budaciye mu matora ari uko no mu 2010 ibyo byibonekeje naho nyine kandi bazi ko atakibazo cya manda ya kabiri cyangwa ya gatatu yari hari aho muhavuga ku kanya gato cyane
twebwe akanya izo bintu byabaye mu 2010 bitaturaba kuko twebwe turi imigambwe yagize umunani kugira igwanye ibyavuye matora ibihakane kuko ntivyari bifise umushinge wa demokrasi
Chauvino Mugwengezo umuvugizi wa Senared murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze Federico murakoze na mwebwe muri kumwe twumviriza muri aka kanya